Nzamba.
Nzambi rasamirana.
Amakuru makuru makuru yaranje nundi.
Mwiriwe canke mwaramutse cyo tubagenzi ba radio Nzamba gateka kawe turi ku munsi w'Imana gerekezo rya 48 myandagaro mwaka 2022 ubu umwanya wo kubashikiriza amwe makuru makuru yaranze inondwe turiko turasozera bashikirizwa na jewe Edico Denazwe.
Urakeneye kumenya makuru y'imvaho umviriza radio Nzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Nzamba akaburungu org.
Makuru twabateguriye yaranze inondwi tuyatanguriremo yavuzwe mu gisata cha politike imyaka 17 irarumanye umugambwe CNDD-FDD uri ku butegetsi. Uyo mugambwe wahoze ari umuhari urwana ukaba washize umukono ku masezerano yarusha yo guhagarika intambara mu mwaka 2023. Kavaliye ndi kuri umunyamabanga mukuru wo mugambwe yamenyesheje mu gikorane cy'uwo mugambwe cyabaye ku munsi wa kane ko ubuhageze ko bitwa imbonerakure bikwiye. Amagara abanywanyi ba CNDD-FDD kubaka amazina yabo aho bari hose ariko kubandi iyo myaka 17 yabaye imyaka y'amarushwa ategwa na kagwi gatwara igihugu kitwaje ubwicanyi n'ubunyonyezi. Uko niko bishikizwa n'Unani Force kwa mashirahamwe adahani vyicaro vya politique vital Nshimirimana rurongoye avuga ko izina igihugu gifise mu makungu uno munsi bidahesha icyubahiro abarundi kuko Burundi buza ubwa mbere mu bihugu bikenye ku isi. Mugambo uri ku butegetsi CNDD-FDD akaba ariwo upfukamye mu nda abarundi. Kurikira Vital Nshimirimana.
Nta muntu n'umwe abiyobewe baba n'abanywanyi b'uwo mugambo CNDD-FDD baba na za imbonerakure nyene ziwukukira kuko uwo mugambo CNDD-FDD warafashe impiri igihugu c'u Burundi muri imyaka 17 igihugu c'u Burundi kiri mu marushwa yo gutwarwa n'ako kagwi k'abajenero ata kindi kibarazi shinga atari ukwiba atari ukwica atari gutera ubwoba atari ukwangaza bene Burundi nta kindi kirambye intwaro ya CNDD-FDD. Ibyo rero ingaruka yabyo nuko kugeza uno munsi igihugu cy'u Burundi cyabaye ishuri ry'umugani ku buryo bw'uko ahatari hake mu maraporo y'amashyirahamwe mpuzamakungu abahinga eka abantu bose bakurikirana igihugu cy'u Burundi. Uburundi bwamabuze imbere mu gihugu cya nyuma mu iterambere kikaza mu gihugu cya mbere gikenye ku isi. Ibyo rero biratera agahinda birababaje cyane kuko igihugu cy'u Burundi kugeza no munsi nta rindi zina gifise atari uko ari igihugu kitarangwa n'intwaro y'ingingo, igihugu kitagira inzego, igihugu kitagira ubucamanza bushitse, igihugu kitubahiriza agateka kazi na muntu, igihugu kirangwa n'ubusuma n'ubunyonyezi. Ibyo rero nibyo byanatumye abarundi ibihumbi batabakomoka, n'ubu abarenga ibihumbi 350 bakaba bagorewe mu makambi y'impunzi mu bihugu duhana urubibe. Hanyuma kandi abandi nabo bakaguma bahunga bajya mu bihugu bitandukanye by'isi aho bashobora kuronka umutekano mbere bakanaronka n'icyorirenza. Ibyo rero nibyo byaranga igihugu cy'u Burundi muri iki kiringo kimaze imyaka 17 kiri mu marushwa y'ubutwarwa n'akagwi k'abasuma abicanyi n'abambuzi.
Imyidogo nayo ni yose ku basirikare bagiye kugarukana amahoro muri Somalia. Abo basirikare bakavuga ko hariho ubusuma bwenyuje uravye amafaranga bahembwa ingene angana biturutse kungene kandi idolari rivunjwa. Abo basirikare bagafatira ku gahembo k'amezi abiri bahiruka kuronka aho idolari mu ibanki nkuru y'igihugu ryavunjwe amafaranga 2,030 ariko bobo mu guhembwa bakaba baharuriwe ku 950,000 bakavuga ko ari ubusuma bukogwa n'ababarongoye. Ni muri Jorge Nimenya.
Abasirikare baharugwa mu 2008 bagiye kugarukana amahoro muri Somalia bavuga ko batumva na gato ingene amafaranga bahembwa aba yavunjwe mu ibanki nkuru y'igihugu. Bafatira akarero ku mafaranga y'amezi abiri uko 11 n'uko 12 umwaka uheze bahembwe ku munsi wa kabiri wo kuri inondwi aho idolari mu ibanki nkuru y'igihugu yavunjwe amafaranga y'amarundi arenga 2,030 ariko bakaba bavunjiwe ku mafaranga 1,150,000. Amakuru uruganda kwa radio Inzamba rukura muri abo basirikare akavuga ko ugize ibiharuro usanga umusirikare umwe ku kwezi yatwawe amafaranga ashika 100,000. Ni ukuvuga ko mu mezi abiri bakaswe 200,000. Muri abo harimo abahembwe ukwezi n'igice bakaba bakaswe 150,000 by'amafaranga y'amarundi, nayo abaronse igice cy'ukwezi bakaswe 150,000. Bakaba bahembwe hisunzwe uko bagiye baragomburana mu kazi. Abasirikare bari mu babatayo ashika 8 bakavuga ko ari ubusuma bweruye bukorwa n'abatwara.
Cyangwa n'ibintu bitumvikana. Nari shenware, wamire tayo ni twamire twasa. Wamire de twasanzwe n'abantu. Igihumbi n'amagana 90 n'amahera 60. Ubu nk'umuntu ukwezi aho afata umuyoni n'amagana 30. Longiri, emilio tuwasa, aina waza kata, tuwasa deni kata. Mungu, kukwezi wa mkwara, majana vira landi, majana kana landi, jana. Kukwezi salan, huo mlideru, kwa wala mkwara, kunje kubo kukwela, kwa kunje ya landi. Kareka makire yao batikwa.
Kuriyo midogo yao basirikare, Uruganda kwa radio Inzamba, nituwa ashobora kuronka kuri telefone, umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi, kugira ngo atange umuco.
Amakungu ngo arakwiye kuhagabira kuko abasirikare b'Abarundi bari kumwe n'imbonera kure baheruka kurungikwa mu gihugu cya Congo iharanira demokarasi, bashobora kugirira nabi impunzi z'Abarundi zahungiye muri icyo gihugu, na cyane cyane ko bahunze icyo gisirikare n'izo mbonera kure bishirikizwa n'urunani rw'amashyirahamwe aharanira agateka ka muntu n'ak'impunzi ziri mu makambi. CBDHVK Mugwandi kugurunani washize habona ku munsi wa kabiri kuri kiya report sharangabo cegacurongo y'ugurunani.
Twari dusohoye ubu gwandiko kugira ngo dutera kamo twerekana makinga yacu nyuma yaho leta y'Burundi rumikiye ku mugaragaro abasirikare muri Republika ya Demokarasi ya Kongo, abo basirikare bagashigwa mu micungararo yaho impunzi z'Abarundi ziri, nuvuga nk'abashizwe muri Uvira mu Ifizi, aho hose ntabwo ari kure cyane y'amakambi y'impunzi ya Rusenda na Murongwe. Rero twebwe tukagira tuti ni gute impunzi zishobora kubana n'abasirikare barungitswe n'igihugu zaje zihunga, na cyane cyane ko izo mpunzi zari zisanzwe n'ubundi zibayeho mu buzima bubi, zibayeho mu mutekano muke, kubera ko naho bivugwa ko Leta y'u Burundi yarungitse ku mugaragaro abasirikare, hari imbonera kure zari zisanzwe ziriyo, hari n'abandi basirikare basanzwe bariyo, aho bose rero wasanga hari imigenderanire y'abafitanye nabo bamayimayi nabo bapolisi bo muri Congo. Rero twebwe tugatera kamo ko atagikozwe izo mpunzi z'Abarundi zishobora kugira ingorane nyinshi gusumba uko byari bimeze. Niho rero twahereye dusaba leta ya Congo ntasere ko bukora ibishoboka byose kugira ngo izo mpunzi z'Abarundi zikingirwe, bibaye ngombwa zimugwe zikugwe muri ako karere karimo umutekano muke, mbere binashobotse bazikure muri ico gihugu cha Republika ya Demokarasi ya Kongo, kuboneka ko ata mutekano uriyo. Twasabye kandi n'amakungu kurikanura gukurikirana hagufi ibyo bintu, kuko ni ibintu biteye ubwoba kubona abasirikare b'igihugu impunzi yahunze baza kuba hafi yaho izo mpunzi zahunze ziri, urumva ntawubura amakenga.
Inzamba.
Amashure yigenga arenga 30 yarugawe mu gihugu cyose ku itegeko ry'umushikiranganji w'indero hari ku munsi wa kabiri uheze. Amashure yagirizwa kuba akora dakwije ibisabwa n'amategeko, nta ruhusha rubemerera gukora inyubakwa akoreramwo izujuje amategeko n'isuku rike riharangwa. Ariko rero naho iyo ngingo atari mbi ngo yari gufatwa mu ntango z'ikiruhuko kugira abana n'ababyeyi ntibate wakuba mu kurondera amashure canke ibisata bigamo bitagikunda. Uko niko bivugwa na Ulali Nibizi aranira indero nziza mu mashure y'intango mu mashirahamwe adahana ibyicaro bya politike. asigura ko ubushikiranganje bujejwe indero bwari kwitondera iyo ngingo kuko ingaruka zayo zishobora gutuma bamwe mugwaruka baja mu barabara kurikira erari nibize
ingingo y'umushikiranganje yokugara ibisata bimwe by'amashure cyane kugara ayo mashure ingingo mu isanzwe yaribereye mu gihe ishure itariko ikora ikurikije amategeko itegezwa kugagwa kugira bakingire abanyeshure bongere bakingire n'igihugu ivyo nibisanzwe ariko ikibazo nyamukuru kihari ubu nuko iyo ngingo yafashwe hasigaye yingarimwe ngo amashure atangure mu gihe rero amashuri atangura mu kwicenda ishuri kugagwa hasigaye iyingarimwe ngo amashuri atangure uca wibaza ba bavyeyi bari bafise abana bari bamaze kwandikisha abavyeyi ntibakironka ibibanza kuko ibibanza by'abanyeshuri bigamwo kenshi nabonye babirondera mu ndwi ya mbere y'amashuri yugaye ibibanza bari kubirondera mu kwezi kw'indwi ariko abana urabona baramaze kwandikwa muri ayo mashuri abavyeyi baramaze kugura ivyankenerwa vy'ubutwara kuri iyo shuri impuzu z'ishuri amakaye ibitabo n'ibindi byose bisabwa kuri ayo mashuri ubiri mu nzu urumva rero ingingo yari kuba nziza yifatwa hakiri kare cyane cyane igafatwa amashuri ataranugara kinaho umuntu aribaza ati mbega kugira birinde bishika ngaho aho ishuri yugurura igisata canke ikugurura yo nyene idakurikije amategeko biba byaciye hehe ubuyobozi bw'indero muri komine kuba buhari kugira bukurikirane amashure bwobwo bworinda umwaka wose urinda uhera ingingo itarafatwa nta bindi bihano byifata kibanza bishobora gutuma ayo mashure ashobora kwitegura gukurikiza amategeko canke nayo nyene ashobora kwitegura gusezera abana n'abavyeyi ivyo rero ni bibazo bituma umuntu agira ati imbere yo gufata ingingo nkizo bobanze bakiyumvira ineza y'abanyagihugu ineza y'ababyeyi ineza y'abanyeshure kuko kesho usanga basubiye mu ihumbi hariho n'abadasubira kuronka aho biga aho n'abandi bana baca baja mu ibarabara
nyuma y'ikiringo cy'ukwezi kurenga abana bo mu ibarabara begeranijwe bagasubizwa mu miryango iwabo abo bana barasubiye kugaruka mu ibarabara ku murwa mukuru w'intara ya Muyinga aho baboneka mutugwi duto duto mu bibanza bimwe bimwe byo kuri uwo murwa mukuru w'intara na cyane cyane imbere y'amazu y'uburiro imvo zituma abo bana bagaruka mu ibarabara ziratandukanye zimwe ngo zifatiye ku bukene buri mu miryango baturukamo ko niko bimeze kandi hirya no hino mu gisagara cya Kayanza naho biboneka ko bagabanutse benshi bakavuga ko ingingo ibuza kusegerereza bayizi ngo ariko batagiye mu barabara nta kundi bashobora kubaho bagasaba bajejwe intwaro kubaronsa udutahe duto duto kugira byungunganye bitabaye uko naho ngo baroronswa imfashanyo kuko ari bantu nikora abize ibijanye n'imyifato y'abantu babona ko ubukene no gufatwa nabi biri mu bituma abana bamwe barara biyongera byungunganye n'iste nziza kwezi kwindi kweze leta yarafashe ingingo yo gukura mu ibarabara abana n'abakuze basegerereza ariko byabaye imfagusa kuko benshi muri abo bana basubiye mu ibarabara kuva Ernest Nkurunziza ingingo zirimo agahato n'igikenye zonyene ntizishobora kugondoza abo bana guheba kuja gutega amashi kurikira Ernest Nkurunziza
ubukene ibiza indyane mu miryango impfu kutitabgaho ihohotera kurenganya kudatunganiriza abantu biri mu bituma abana baja mu mabarabara kurondera ubuzima umwana wese rero afise ibituma yihariye mu gihugu ca mbere gikenye kwisi yose nk'u Burundi mu gihugu c'indyane zisubiriza kandi zibabaza mu Burundi mu gihugu gitatanya abantu kituba hagateka kazina muntu mu Burundi mu gihugu gitandukanya abacu kiryanisha abose rimwe ntikite ineza yabo ahubwo chama kiryanisha abantu kibatuntuza kibicisha inzara mu Burundi ntibitangaje ko abana n'abasega bagwirirana mu mabarabara ingufu n'agatotezo ntacho bifasha mu gutora umuti w'ico kibazo nk'uko leta y'u Burundi isa n'iyibishaka leta y'u Burundi yaritegezwa kumenya ko ifise uruhara muri ivyo bibazo
uyo yize ibijanye n'imyifato abona ko kugira ngo leta itorere umuti nyawo ico kibazo yoshiraho ibintu byotuma isubizwa mu buzima busanzwe cy'abo bana rigenda neza Ninhano amakuru makuru yaranze inondwi turo turasozera aciyagarukira mwakoze mu buryo mwese mwadukurikiye mugire umunsi mwana mwiza nahuta.
Ngiye nzamba
nzambira samirana.
Amakuru makuru yaranze inondwi.